Kugingi ingo ya senare iyo ngururizo yu mujangu Afrika yubu seruko ijwi ya Amerika rifiti ikopi igenwa ni kiringo chaga tatu chanya kuigendra perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi jera hunyanze amasezerano agenga uwo mujango na mategeko agenga Burundi harimo nibwirizwa shingiro n'urubanza rwari rumaze imyaka indwi muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ruje kuvuguruza igisata cya mbere cy'iyo sentare cyari cyerekanye ko atabubasha gifise bwo gusuzuma ingingo iba yafashwe n'inzego zo hagati mu bihugu nka sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha nyakwigendera perezida Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yamara ingingo ya mirongo icyenda n'indwi y'ubwo rubanza rwasomewe mu mpisho mwiyungururizo ivugiti nduguruye twa mugina twebwe bacamanza tumaze guca hirya no hino ugwaciwe na sentare ya mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'impari zakurikiye dusanga sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi yarahonyanze ingingo za gatanu ya gatandatu y'indwi n'iy'umunani z'amasezerano y'umuryango wa EAC gutyo ko n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'ayandi mategeko byahonyanzwe ndugaye twa mugina izo ngingo ziri mu itegeko rishyiraho EAC zishimikira ku mahame ya politike demokarasi intwaro rusange n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu ubwo rubanza rwasomewe i Bujumbura itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze n'urubanza rusomwe inyuma y'imyaka indwi ndetse n'ikiringo kivugwamo caraheze igihugu gifise ubutegetsi bushasha naho biruko abanyamategeko bemeza ko ingingo nk'izo zifise insigu umunyamategeko Dieudonne Bashirayishize ari mu bashingwa manza bakurikiranye urwo rubanza ndetse ari no mu runani rw'amashyirahamwe y'akarere ka Afurika y'ubuseruko yitwaje akanunguruza urubanza
iyo sentare yemejwe yuko muri bibiri na cumi na gatanu umugambi uri ku butegetsi washyizeho Nkurunziza watembagaje amategeko y'igihugu nayo mu karere mucamwumva ko haheze imyaka irengandwi tugira ku kinyoma tugira ku gikenye
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya igitumi vyavuye muri urwo rubanza bitigeze bija habona umwe mu bakozi bakomeye ba sentare ya EAC atashatse ko amazina yiwe amenyekana yatubwiye ko ari kubera gwasomewe i Bujumbura u Burundi akaba ari bwo bwabwirizwa kurushira habona yongeye ko kwiyindi mvo ari uko urwo rubanza gwasomwe iyo sentare isigaye itwagwa no Murundi ko byari bigoye ko ruja ahabona amashami yigenga yoyo abona ko urwo rubanza ruje kwerekana ko hari abandi bari bakwiye gukurikiranwa ku caco gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu
ruje kwerekana abatembagaje ubutegetsi abaribo abatembagaje ubutegetsi nabo batembagaje amategeko igihugu cagirako ruje gusubiza gateka abantu bahagarariye amategeko bagahagarariye ibwirizwa shingiro amasezerano ya Arusha bakabizira bamwe bakicwa abandi bakangazwa
ijwi rya Amerika ryabajije uwaburanira u Burundi muri urwo rubanza icyo abivuga ko uwo ubasigaye atwara sentare ya EAC Nestori Kayobera yeshuye ko ataco abivuga ko kuko atakiburanira igihugu kimwe ahubwo ko ubu atwara sentare y'ibihugu indwi Jean Anastase Hicu Burundi umuhinga mu vyerekeye amategeko agenga amatora we yavuze ko urubanza rwaheranye n'ikiringo ca gatatu abwira abo bashingwa manza ko boreka kubandanya inzira idashika icyo bikoze umucamanza Geoffrey Kijyabwire aturuka mu Buganda Sauda Mujasiri aturuka muri Tanzania na Anita Mugeni w'umunyarwanda basomye urwo rubanza barerekanye ko rugoye gushira mu ngiro ingingo ya mirongo icyenda n'umunani igira iti ndoguruye twa mugina urubanza ni nk'aho ruteye impari kandi rusinziriye bitumwe n'uko icyo kiringo caheze igihugu kikaba gifise izindi nzego ndetse n'umukuru w'igihugu avugwamo Petero Nkurunziza akaba yaritavye Imana ariko bigaragaza ingene higeze kubaho inzego zari zitegeye kubiri n'amasezerano ya Arusha ndugaye twa mugina ukudashira mu ngiro imanza zaciwe na sentare ya EAC utwara iyo sentare Nestori Kayobera aheruka kubigaruka ko kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
ubanza ibihejeje ariko tatigenda kugukurikira kwa yuko urubanza watizwe mu ngiro nuko watsinze niwagaruka gusaba ati ndabasabye ubada kwanje rushwe mu ngiro leta yashibura igashubira nishwe mu ngiro akazuma garuka ariko kwashobora kwaye uko ntanzi kuyasha
yamara kuri yencuro hoho amashyamwe gigenga yari yitwaje arafite cokogwa nkugushumbusha abazize ntureka zadutse kubera ico kiringo
ko baraba bati niharakwiye yuko abantu bari bahagarariye amategeko tukabatoteza tubasubiza agateka kabo abakoze ibyaha by'agahomera bunwa mu Burundi bakabihanirwa
ubwo rubanza rero umwe muzare zimaze kiringo kinini muri sentare ya IAC imyaka indwi izo mpari zadutse zatumye abantu barenga 400,000 bahunga Burundi mu mwaka w'2015 ubu hafi igice cyabo bakaba bamaze gutahuka mu gihugu cy'amavukiro Pierre Clavenin inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.